imigambwe yose hamwe 8 ariho FNL ariho iprona itemegwa na leta ariho Fode Bunyakuri ariho Paside mwo Rades rimwo Veri Intwari ariho na Debu tumwe nuko abarundi benshi kanabakunzi batari bake bashishikaye gusaba abantu batavuga rumwe na leta gushira ingufu hamwe hanyuma icyo kibazo haraba kubonana bamwe n'abandi baravugana tubona ko ari byiza rero yuko akukamuruterwa tukishura so twovuga tuti nicyo twamenyeje uno munsi yuko tugiye hamwe kugira ngo ufashanye urugamba rwa politiki rya dushobore kuzana ihinduka mu buryo igihugu gitwawe muri kino gihe.
Hari imigambwe yarisanzwe ikoraniye mu rundi runani rwitwa ADC ikibiri mbega ugurunani mwarunenze ikiko mutashatse kwifatanya nabo niyo migambwe yindi igize ugurunani.
Icyiyumviro cy'uko imigambwe yose ijya hamwe cyasabwa abari mu runani ya ADC ikibiri kigasabwa n'abandi bose. Hanyuma harabo kubonana kuvugana abo ADC ikibiri n'abandi batandukanye ni naho hategurwa kumbure iryo tangazo twaba twashize ahabona uyu munsi ngabo hageze kurisinya kumbure bamwe ntibumvikana kubera ibibazo by'amazina ariko mwebwe tubona ko igikuru si uko ubwo runani rwokwitwa igikuru intumbero yo kuvati dushyira ingufu hamwe duhindure intwaro ibyo nabyo nibaza yuko naho urunani ADC kiziru hari natwe tuhari kumbura hari n'abandi mu gihe tuvuga tuti ibikorwa birabandanya tuzobandanya tuvugana
kubona utwigoro twose twakozwe kugira ngo imigambwe imwe imwe cyane cyane iri mu runani ikibiri ADC ikibiri je hamwe n'iyindi migambwe muri kumwe muri iki gihe kubona utwo twigoro twarananiranye kubona n'ubu mubaye itandukanye igiye mu runani zibiri mu runani nka rubiri aho ntibivuga ko mwebwe mugiye gutakaza n'amatora ataraba.
Oya siko byo byo kwibaza ni kuki bitakunze ariko burya ikidakunze uyu munsi kirashaka gukunda ejo ko murabwi ko nk'amatora aherutse umugambi umwe wose wagiye ukwawo mugabo byaragaragaye yuko ubugirigiri bugira babiri yuko abantu bagiye hamwe ko boronka amajwi menshi
mu majambo make cyane rwose muri urwo runani rushasha muramaze kumvikana cyangwa muzo kumvikana ku mutetsi azohiganwa ku giti cy'urwo runani agahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu
ntituramwumvikana ko mugabo ingingo nkuru ni zitatu cyangwa zine ingingo ya mbere na mbere muri byose ni uko turondera guhindura inzego zitwara igihugu kugira ibyo nabyo tubishyike ko icya mbere ni uko umukandida ku matora y'umukuru w'igihugu tuzungika umwe hanyuma tuzogira urutonde rwa politiki rwo gukorera ko twese duhurira ko hanyuma ku bijyanye n'amatora yandi abashinga amateka abakenguza amateka n'abajenama ba komine uzoraba ukuntu aba intonde rusange atari izihanijwe n'umugambwe uyu canke uriya
egaton rwasa umukuru urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
yego menanje ndabakengurukiye kuri aka kanyamuntu yije.